Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu ni tariki 14 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Genda binkaha ino aho nkorera muri universite ndimwo no muri departement nkoreramwo mu ikintu duharanira cyane no kuraba ingere duhindura ingene twigisha programme twigisha kugira ngo umwana heze amashuri ari pre kuja gutangura kazi.
Uyo ni Leonce Ndikumana, doyen wa faculté ya économie muri kaminuza Amherst University iri mu ntara ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abasenyeri mu Rwanda basabye ikigongwe ku ikete banditse isabira kigongwe abasaza hamwe n'abarwayi bagiriwe n'ivyaha vya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Abasenyeri ba Ekleziya Katolika mu Rwanda basavye kigongwe ku butumwa baheruka gutangaza ku munsi w'kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku itariki 7 y'ukwezi kwa kane, igihe bari banditse ikete risabira imbabazi abasaza n'abarwayi bagiriwe n'icaha cya genocide ko bari basabye rero ko bokoroherezwa ibihano. Abo basenyeri bavuga ko iryo tangazo ryasohotse mu gihe kidakwiye. N'inkuru ya mugenzi wacu wa Sumtaka Buyi ari i Kigali mu Rwanda.
Iri tangazo ryasohotse ku mugoroba ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, ubwo wari umunsi wo gusoza icyunamo cyari kimaze iminsi 7. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Musenyeri Rukamba Philippe uhagarariye inama y'abepiskopi gatulika mu Rwanda. Riragira riti: muri iyi minsi abepiskopi gatulika twandikiye abakristu tubashishikariza gukomeza guharanira ubumwe n'ubwiyunge, gusaba imbabazi no kuzitanga mu rwego rwo gukomeza kwibuka twiyubaka. Muri iyi baruwa hari ibyakomerekeje abantu, cyane cyane birebana n'ibyo twasabiye abasaza n'abarwayi bari mu munyururu bafungiye icyaha cya genocide. Tubabajwe n'uko byakomerekeje abantu, cyane cyane bitewe n'igihe twabivugiye. Ibyo si byo twari tugambiriye. Dusabye imbabazi kuko twabivuze muri iki gihe gikomeye cy'icyunamo. Iri tangazo risoza rigira riti: dukomeje gufata mu mugongo abacitse ku icumu n'umuryango nyarwanda muri rusange muri iki gihe twibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi. Ubu butumwa busohotse nyuma y'uko umuryango wita ku bibazo by'abarokotse genocide Ibuka utangaje kutishimiye ubusabe bw'abepiskopi gatulika bo mu Rwanda. Mu cyumweru gishize ubwo Rwanda rwari mu gikorwa cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi, wasangaga abayobozi bayibuka babigarukaho mu mbwirwaruhame bagezaga ku baturage. Ubutumwa bwatanzwe n'umuryango wibuka tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane, ubwo hibukwaga umunsi ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwaga Izamintwari zasize abatutsi bari bahungiye ku ishuri rya Eto Kicukiro bakicwa. Perezida wa Ibuka Bwana Dusingize Mungu Jean Pierre yasabye Perezida wa Repubulika kuzashishoza ku cyifuzo cyatanzwe n'abasenyeri gatulika bo mu Rwanda. Mu ibaruwa yabo banditse igasohoka tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane isabira abasaza n'abarwayi bakoze genocide koroherezwa.
Tumusabe kandi ko kuba hafungurwa abasaza bafungiye ibyaha bya genocide bagafungurwa kubera ko bashaje, gusa icyo kintu cyakwitonderwa kuko abo bantu usanga aribo bakoze ibara muri za 1959, 1963, 1974, 1994, 1994.
Ijambo nkiri kandi ryamagana ifungurwa ry'abasaza bakoze genocide ryumvikanye kuri uyu wa gatandatu, ubwo hasozwaga icyunamo ku musozi wa Rebere mu mujyi wa Kigali, ahari urwibutso rushyinguwemo abanyapolitiki banyuranye bishwe bazize ibitekerezo byabo. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide CNRG Bizimana Jean Damascene yavuze ko genocide yabaye mu 1994 yateguwe na mbere. Agaruka ku mazina y'abantu bahoze bayobora ishyaka rya MLND ryari ku butegetsi, avuga ko ibikorwa byabo bya mbere ya 1994 byagaragazaga umugambi mugari wo gutegura genocide.
Aba bantu ngiye ntangaho ingero, ubu ngubu bose nahoze ndeba abato barengeje imyaka 75, abandi bakabuga bari hejuru y'imyaka 80. Iyo hari abantu bamwe na bamwe rero bavuga bati aba basaza nimo bari kure barakuze kandi aribo baroze u Rwanda muri ubu buryo, nkeka ko ari ukwirengagiza ukuri.
Mu muryango wibuka kandi hari naberuye bavuga ko aba basaza basabirwa koroherezwa ari nabo bagiye bica bagenzi babo bashaje ndetse ko ari n'abarwayi biciwe mu bitaro. Uyu ni umunyamabanga nshingwa bikorwa wayibuka Aisha Kenaftari.
Ntabwo ari bwo butumwa abantu bari babategereje nk'abarokotse Jenoside bari babategerejeho bumvaga bakabafashe mu mugongo cyangwa se bagatera n'intambwe yindi abantu bakabaho gusaba imbabazi, gusaba imbabazi z'icyaha cyakozwe aho gusabira imbabazi wakoze icyaha kuri uriya muntu. Twebwe rwose mu myumvire yacu abantu bahamwe n'ibyaha bakwiye gufungwa bakarangiza igihano, naho abo basaza bishe abandi basaza, abakecuru bishe abandi bakecuru, bishe impinja, abo bafite uburwayi bishe abarwayi hirya no hino mu bitaro mwarabyumvise. Ntekereza ko ubundi gikwiriye ni uko umuntu wahawe igihano yagikora akakirangiza.
Ubu butumwa bwasohowe n'abasenyeri gatolika bo mu Rwanda busabira imbabazi aba basaza bwasomwe mu kiliziya zose tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4. Benshi mu bacitse ku icumu babwumvise bavugaga ko umwanya watoranijwe nabi kuko izi imbabazi zitagombaga guhuzwa n'igihe abarokotse Jenoside babinjiyemo cyo kwibuka babo bishwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Umurwi w'igihugu ushinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko kuva uyu mwaka w'2019 utanguye umaze guha ubuhungiro abarundi 288 kandi kubandanya kwakira abandi barundi basaba ubuhungiro kubera imvo za politiki mu gihugu cyabo. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo, umenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika i Uvira.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko kuva tariki ya 12 na tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu gushize yatanze ubuhungiro ku mpunzi z'abarundi 288 zari mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ho muri teritwari ya Uvira. Gusa ubwo twageraga mu nkambi y'agateganyo ya Sange na Kavimvira ziri muri teritwari ya Uvira twasanze hanze y'izi nkambi mu bihangare bihari hari imiryango irenga 20 imaze icyumweru cyose inkunzi igihugu cy'u Burundi ihungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera impamvu z'umutekano zigenda zigaragara ku muntu ku giti kiwe. Nabigo Esteri numwe muri abo barundi bamaze icyumweru bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Cyo mugabo wanje baraje baramutora mu kwezi kwa gatatu bamutwaye mu ijoro aba bantu kandi ntabonze bamaze kumutwara bukeye bwaho baciye bagaruka ngo nindabereke ngo umugabo wanje hari ngo ndimo ndamunyegereza. Ndavuga ati umugabo wanje mwaramutwaye jewe n'ubu sinzi yari ngo nukuvuga igisigaye ngo ejo tuzogaruka ngo tuze dusangire ari ngaho ngo dusanze atari ngaho ngo nawe tuzoca tugutwara. Ndavuga ati none gamana je ko bamutwe nkabasike mutwa na tubiri je nguma hananje baze abantware baje kunyitsa kunyica nziriki buje cyabikora nanje naciye nturugo maze guturugo nanje ncanza ndarara mu ishamba n'uto twana tubiri mbere hariho nahantu nageze mpakwa kugwa kugite nakakana kari mu mugongo ncandara mu ishamba. Ndavuga ati aha ni imana kweri yikorera buja bukeye naciye nguma nzukunyene kuko je ntuka muri komini marangara profesi ngozi ncanguma nzukunyene niko gucengera no kucyambu ncandambuka baranyambutsa ncandaza ncashikira mu bandi.
Muri abo barundi bari gusaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abenshi muri bo nabava mu ntara za Cibitoki, Bubanza ndetse na Ngozi aho bavuga yuko gutotezwa n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'imbonerakure biri mu bituma bahunga Burundi nkuko twabisobanuriwe n'abo babyeyi.
Mbere nari nahungiye mu gihugu cya Tanzania baraduhungura batubwira yuko mu Burundi ari amahoro ko nitwashika mu Burundi mu bibazo twagiye duhunga ko bazobidukemurira cyane by'umutekano n'iby'imibereho mu gihe umuntu aba yarasize ibintu bimwe agasanga byarangiritse tumaze re gushika siko twabisanze twasanze ibintu by'iwacu bimwe byarangiritse hanyuma ikibazo cy'umutekano nacyo duca tubona baca batubwira yuko twebwe twahungiye Tanzania rimwe na rimwe turi bamaneko biturutse kuri cya gihe bafatiye impunzi za gisirikare mu mikambi y'Induta ngo hasire ngo niyo yazizanye cyo kintu cyaratumye tugira umutekano muke cyane
cyatumye nza nuko nabonye twari tujyamanye mu ijoro umugabo wanje mbona baraje kumutora mbona baramujyanye ndategera ko agaruka ndabura ibyo nacyo mvuga ati cyaje gutora umugabo wanje nicyo gituma nigeza kuntora nca ndazi.
Julienne Sabimana ari mu bategereje guhabwa ubuhungiro muri iki gihugu ari hanze y'ingambi y'agateganyo ya Sange asigura yuko bari mu buzima bubi kuko bafungura bigoranye kandi bakarara ahantu habi.
Turi hano hanze mu rupangu twabuze ko tubigiraho ko kugira turonke indyo biratugora kuko batara tujyana mu kigo nari kuronderera umwana ndabe ko noronga ninuze nagafu ndamugaburira kuko tayige hanige dukora bakatuma amahera tukaza kuyatora bukeye mashimvuri guye tuzinga utuntu iyo igwanye n'umuyaga tukabura uko tubigira yahita tukongera tukagirane tukongera tukasandurura utuntu hamaze gukamuka kwigwanye n'umuyaga haragwa amazi menshi cyane.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira Bwana Jore Mupepe yemeza yuko nyuma yo kwakira ndetse no gufotora aba Barundi bahawe ubuhungiro bazabavana muri izi nkambi z'agateganyo bakabohereza mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi. Aba Barundi bakomeje kwiyongera mu nkambi z'agateganyo za Sange, Kavivira na Mongebonge mu gihe hasi rifatikanije na Leta ya Tanzania n'iy'u Burundi ibo bakomeje gutahura impunzi ziri muri Tanzania ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste, twibutse inshuti mwese ko muri kamara bananya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamenyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushamiri muri rusange mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere buguma bwiyongera bivuye ku mvo zitandukanye. Abatumire mu kiganiro cyacu Professeur Leonce Ndikumana, Dr. Inasambano na Lionel Ndayishimiye baciye ryanino icyo kibazo. Lionel Ndayishimiye aratangura avuga ukuntu ikibazo cy'ubushomeri cyifashe mu kigi.
Akazi mu Burundi umuntu abandanye ashakisha aho bageze amaperedofre agashirayo akarangizamo mugabo muri nicaye aguma ashakisha karaba hapfa kwikondera akazi umundi muntu aguma ari abatutumiyo barakora kugira ashobore kwiyungunganya kuko no munsi mu Burundi kuronka akazi siyororo n'ikintu gikomeye cyane. Mbere nibaza yuko ari n'ikintu meme na Leta mbona yuko yarengewe kuko umenya kubaha umukuru w'igihugu aravuga yuko uno munsi Leta itari capable guhereza ubuzi abantu bose bahije amashuri.
Ku bwanyu mwarakoze ibintu byose bikenewe, hari ikintu mwibaza mwokora kugira ngo mwongereze amahirwe kugira ngo murabe ko nk'abakoresha baravye nka rwandiko rw'amashuri mwanonosoye ka ivyigwa mwize ubuhinga amaze kuronka aho mwakoze hose kugira ngo bace babona ko wo bagira akamaro mu kazi kabo muri sosiyete yabo cyahe muri ahantu hose abakoresha bari.
Ego ntako tutagize turadepoza nkuko amategeko abisaba, nkuko abo bantu baba bakeneye abakozi bamisaba tukadepoza. Mugabo ikintu kihari ni uko biragoye kuko abasaba akazi ni benshi, hama abadatanga nabo ni bake, urumva biragoye cyane, biragoye mugo turagerageza ibyo byose kugira dushobore gukora ibitegekanywa mugabo.
Professeur Leonce Ndikumana, mwana noso ivyerekeye ubutunzi, murazi ku butunzi ku isi eka henshi butifashe neza cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, eka ikibazo cy'ubushomeri ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Ikintu urwaruka rwogira kugira ngo amashuri rwanonosoye eka ubuhinga ruzi buboneke nike, hari inama mugira urwaruka rugeze amashuri kaminuza?
Urakoze rwose kandi ndagushimiye daboro yuko mwagize iki kiganiro, kandi nibaza ko nashaka ko nobasaba yuko mwobigira kenshi kugira ngo abantu baronke akajya kuganira ibintu byerekeye ubutunzi bw'igihugu, ubuzima bw'abakiri bato bariko baraheza amashuri. Hanyuma hariho ibintu nashaka gushyira ku rutonde by'ibyo kuganira turonse akanya. Icya mbere cyerekeye amashuri abakiri bato bariko bariga ubuhuye n'ingene education y'u Burundi ibafasha. Hanyuma ikindi nicerekeye kuronka akazi, kurondera akazi. Icya gatatu ni ingene uwo mushinga naheze kuvuga yavuze yuko Leta itari bushobore kugira ngo ironkere akazi abandi bariko baraheza amashuri bose. Nashaka ko twovugana ibyerekeye ingene abikorera utwabo cyo twita sector privé nabo bofasha kugira ngo ingene abana baheze amashuri baronka akazi. Aho rero nzagushyiramo nantuze n'amabanki ingene yobafasha. Ku byerekeye icyo ndashaka guhera ko nuko iki kibazo turiko turaganira si ikibazo cerekeye Burundi gusa. Ingorane yuko abana bariko baraheza amashuri y'abasegonderi y'aba university bataronka akazi kuko nka kera si Burundi bwonyene urabye, je nkora ku bihugu bya Afrika byose, ndaraba no mu bihugu byo mu yandi marejo Amerika Latine no muri Aziya. Ingorane amaleta yose ubu ariko ariko arabona kubera leta nta buryo bufite bwo kuhakazi abariko baraheza nka kwiyo twe aho twaheza akazi aho twaheza amashuri benshi baje muri leta baje gukora muri leta akazi karaboneka ubu rero ntibigishoboka si mu Burundi gusa si mu bihugu byo muri Afrika gusa ni hose igikenewe rero nuko nukuraba ingene sector privé naba jeune bariko baraheza bashura kwiyungunganya kugira ngo bashure kuronka ikibabeshaho urumva icambere gikenewe nuko systeme d'education nayo nyene yadabuta kuri ya iteshasha ndabye nkaha ino aho nkorera muri université ndimwo no muri département y'inkoreramwo mu ikintu duharanira cyane n'ukuraba ingere duhindura ingere twigisha programme twigisha kugira ngo umwana aheze amashuri ari pre kuja gutangura akazi haba muri secteur privé haba muri secteur privé hari ico turiko concept shasha yitwa experiential learning nukuvuga umwana akaba ari mu ishuri mugari korondera experience kuko urabona ugiye gukorondera akazi
kenshi bagusaba experience ariko ugasanga kenshi abanyeshuri batarakora
ubagacwa umuntu ya abugiye muri interview akabara ngo ufise experience ya JMP mu ishuri no gira experience gute mugabo aha twebwe tugira nti kugira ngo umwana aheje iyo myaka ine ya university uracagira imyaka ine twebwe kugira ngo atoyagize amastage omwe abiri hajya muci kuko ari ino muci ntabyo kugira ngo uragiye muci muri vacances ntizibaho uvuye mu ishuri uja ku kazi ugakora ari stage ari gukora akazi bisanzwe
ibibazo mushikirije ego
ikindi naco nuko meme no mu byigwa dutanga hari ibyigwa bishasha twasize muri program byitwa job skills nukuvuga uburyo kugira ngo urondere akazi uburyo kugira ngo ushitse ku kazi uzoshobore kuba performa ibyo rero nibaza yuko no muri sisteme y'uburundi bakwiye kutabura kubyiyumvira kugira ngo umwana ariko ariga economy ariko ariga histoire ariko ariga geography en plus yabye twahora tugatukera twebwe bashiremwo amakuru abumvisha ingene le monde ya emploi le monde secteur privé ingene umuntu ashobora kwikorera utwiwe bishoboka hanyuma kugira ngo umwana azoheze amashuri atagira ati atwaye kudepoza dossier muri fonction publique gusa mugabo afise n'ibindi byiyumvira
yerekana yaranguye ibyo nivyo docteur Innocent Bano namwe nibaza ko amashuri ya kaminuza ya docteur mwe yaheje mu gihe eka mu myaka nk'ibiri iheze ikintu mubona cokorirwa abakiri bato tuvuze mu Burundi gusa twavuze ko ico kibazo kiri ahantu ku isi hose ikintu ubona cyo kwitabwaho cyane n'iki
kintu mbona nkuko professeur yaje kubivuga nibaza kuraba kwanza ingene education itunganije icya kabiri no kuraba politike y'igihugu kubyerekeye ibyo gutanga akazi ya gatatu no kuraba n'uburyo buhari bushobora cyane cyane gufasha abantu kugira baronke akazi kubyerekeye education nibaza ko bari bakwiye kuraba ko ibyo batanga ibyo bigisha bijyanye n'ibyo isoko ryo gutanga akazi bisaba kenshi na kenshi bagahemereza cyane ugwaruka kwiga ibintu biri kuri marché du travail kugira bavuye ku ishuri bashobore gushikira ku kazi muri icyo gihe rero nibaza ko igihe bari ku ishuri bogira n'indi programme no kwita formation yari ibyo byari kwavuga mu stage igihe bari ku ishuri bakagira amastage hanyuma muri politique nayo igihugu bifise nibaza ko bohemereza cyane cyane abantu babafise abikorera ibyaba bafise nk'amaentreprise muri secteur privé bagashyiraho politiki yo gufata abanyeshuri bakiri ku mashuri bakaza barabaha amastage kuko nk'uko bavuze bya experience rimwe na rimwe iyo bagiye kugira amastage ahantu muri entreprise hari igihe iyo bahejeje akazi iyo entreprise ikeneye nk'abo bantu ishobora gucibafata byotangura rero bakiri ku ishuri ntibarindire ko banze guheza kaminuza bisa gatatu naje kwerekeye uburyo nibaza ko leta yoshiraho politike yerekana ko kuko ugwaruka n'ugwaruka w'igihugu kandi niko kazoza k'igihugu ninacyo gituma ugwaruka leta ishobora gushyiraho ikigega gishobora gufasha mu gihe abana baheze amashuri kugira bashobore kwiyungunganya bajya muri secteur privé bajya hamwe mu makoperative bakaraba ko bashobora kugira ikintu ikindi nacyo impanuro bashobora gutanga ku bantu baheze amashuri ni ukumenya ko akazi kose ari akazi rimwe na rimwe hari abantu baheze kaminuza bakavuga ati ntagiye kuba kubera nizi ibi ntagiye gukora mu ivyo sishobora kugira kazi nababwira yuko nka iburaya ushobora gusanga hariho nk'abantu baheze amakaminuza baheze n'amadoktora rimwe nari mugasanga no kudakoropa barakoropa donc akutagaye akazi akazi bakamenya aka kazi kose gashobora kukokipa ushobora gukora muri icyo gihe rero abantu baheze bakaminuza niriyumvire gusa ko kubera baheze kaminuza ntiheza kudakora aha nk'uko twabura kibona kuva mbere hose nibaza ko akazi kose bashobora gukora no kuja kurima mu mirima no kubera nibyo navuze biva kuri politike y'igihugu hariho nk'abantu bafite nk'imirima minini barashobora kuvuga ati mbo kubera rero politike y'igihugu gufasha abaheza kaminuza genda uze kuraba uza kurima mugabo leta ikaba ifite ingene yabifashijemo igihe ugiye kurima ugashobora no gusanga ushoboye kuronka icyo gufasha kugira mwanyo zo buri kurondera kandi kazi keza nibaza ko ari ibyo bintu nshobora gushimikira ko zewe
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio hijwe ya Amerika hisamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa radio hijwe ya Amerika Leonidas Milioneza muri hega Leonidas
ndiko ntega muri komine ntega muri province Kirundo
kandi kazina ninde
Leonidas ndayikengurutse
murafite ikibazo murafite cyimubiro turi ko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri ku banyeshuri baheje kaminuza si mu Burundi gusa n'ibintu byibonekeza mu bihugu byose bikiri mu nzira y'amajyambere duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
yego murakoze cyane cyimubiro nari mfise kibyerekeye agashomeri kaha iwacu mu Kirundo aha ku ntega ibishomeri si byinshi cyane bijya twese twara twarishize hamwe turaja mu makoperative mu mashyirahamwe hamwe turakotesha twishize hamwe tukarima imiceri ahandi abandi ugasanga bajya bahereje amashuri ugasanga akazi bakagaye bagaca bigira mu mavire hariya Bujumbura ahandi bakagenda za Uganda abandi bakagenda mu bindi bihugu ugasanga barimo barahunga bwa buzi ho boje ngo dushire hamwe ngo dukore bamwe bagaca bagoma bagenda ariko bamwe twe mbona atangorane nabwo twamaze amashuri ntacyo tubaye turaje dufungura ariko turaguma dukebura abandi nyine bameze nk'abagaye isuka kandi isuka ariyo kamaro kanini cyane cyane nyakubahwa cyumviro nari mfise n'ico murakoze bwatuguma nyine tubakebura ariko bazoza
murakoze Leonidas Lionel ndashimiye professeur Leonidas ndikubana yavuze ibibazo bihambaye cyane gusi eka ikibazo cha gatatu yashikirije n'icyo kuraba ukuntu nk'ama nkase aba eka barondera akazi bo tangura naho gene kurondera mu sector privé kandi mu sector privé bakita aho gwaruka ntitwogaruka ku kibazo gihambaye cyane gusi yavuze cerekeye inyigisho zo hindagurika kugira ngo umunyeshuri yaje kaminuza ashobore kuba ari umuntu ashobora kuja kugwanira akazi n'abandi bantu bo bafite experience hari icyo mwongera ko kuri ico cyumviro Lionel
okay ego cyane hari ikintu yavuze kizima ikintu kikoze mpapano vuba ikintu kirekeye eske uwo munyeshuri musohoye aheje kaminuza ari capable guhiganwa tuvuge nk'akarerero nk'uko ni karere turimwo ari capable guhiganwa n'abandi abanyeshuri bize zindi za kaminuza nicyo n'ikintu amakaminuza na cyo cyane ibintu byerekeye muri education baba bakwiye gukorera ko cyane bakabona yuko uwo basohoye ari capable gushobora kuvuga ati naho atoroleta itumurosa akazi ejo arashobora kwiyungunganya arashobora kwicara uruhande rumwe atiyumvira ukundi arashobora gushika kuri indi stade mugabo rero uko biri kose icyo kintu ni cyiza mugabo ikintu gihe ngumashinikira ko ni leta kuko leta novuga yuko leta iciye ikintu igiciye kuko leta novuga yuko iretse abainvestisseur bakaza mu Burundi hari ikintu nako cyo novuga yuko ikintu cyo kurondera akazi nacyo gishobora kuba mugabo aha mu Burundi urabona yuko abantu batanga akazi azuma ari babandi nyine kuko ngaha mu Burundi mu gutanga akazi sinovuga yuko batanga akazi ko baba bakeneye abakozi ahubwo ndabona yuko igihe batanga akazi basubiriza abantu bagiye muri hotel cyanke bagasubiriza abantu novuga batakiri bazima abantu bo baritabye imana nibwo buzi ikitanga abantu benshi bari korakura ngaha mugabo nta kintu gishasha gishobora kuza ikivuga yuko ati iyi ni entreprise privé izajya ikoreye aha mu Burundi itanga akazi ku bantu aba n'aba kubera novuga yuko novuga ikunda bibona novuga yuko leta ifungurira imiryango ku bantu kubanze sisere kugira nabo bashobore gushika mu gihugu kuko abayinvestisiyone baje abanyamahanga n'abandi bose canke abanyamitaha mu Burundi nabo nyine barababloke kugira bashobore gufata imitaha yabo bayengetsa mu Burundi kubera baba babona ukungene leta igira saba uko ibafata bakavuga ati hako mfata amamiliyaridi wanje nayengetsa muri ibi kandi mbona leta nayo igira uko gusanga leta iri kwiyumvira cyane cyane kugwaruka ifo leta yuko yokwiyumvira kugwaruka ikaraba ati eske igishwa kansekisi kugusha y'ugwaruka tugiye kubashyira hehe ko bari bafite ingufu zo gukora ku gihugu kiri muri amvazi developuma ubu ariho twari tugeze gukora leta iri kwidufasha iki kugira nabo aba bantu ofeti novuga yuko turibagirwa cyane twe bugwaruka turibagirwa usanga leta ari ibintu bimwe bimwe iri kwirakorera ko cyane mu bigereke mu bigereke y'amatora
ego Professor Leonce ndikumana hari za kaminuza nyinshi muri leta z'umwe za Amerika zirakunda kuba zikurikirana cyane cyane nk'abanyeshuri baheza amashuri yisumbuye bafite amanota yo hejuru cyane gose abanyeshuri bazi bya tekinoloji ugasanga barabitaho bagashaka no kubaha imfashanyo ariko mu Burundi icyo kibazo urwaruka go barukora ibishobote byose kugira ngo rutakambire nk'abamashira hamwe mu Burundi ikazaba ibiro biseruka ibihugu byabo za centre culturel z'ibihugu biserukirwa mu Burundi kugira ngo nk'abanyeshuri baheje bafite amanota menshi cyane gose ikaba ari mu shomeri bashore kuronka ahantu boje kubandaniriza bakarisha ubwenge
Egura kode kuri ico kibazo reka baze mvuge kuri ico uwo mu chingara hejeje kuvuga avuze yuko hari ingorane cyane yuko abana baheje amashuri nta kazi kaboneka kwera ama entreprise ni make hanyuma niyo kabonetse hari gihe batamenya ko kariho ica mbere ico ndashaka kuvuga nuko kugira ngo iyo ngorane ikomeye izotorega umuti kuko ibintu bizoba umwaka umwe n'ibintu bizoba bifata umwanya birasaba yuko nishira hamwe ni partenariat entre leta na secteur privé kugira ngo leta ira bakoranyije na secteur privé barabe ngende bofasha abana baheje amashuri abana daboro batiri mu ishuri ngende bokwiga uburyo kugira ngo bazoheze amashuri bari kabisa bafite bari pre kuza gukora muri secteur privé cyangwa kwikorera utwabo hanyuma ikindi nuko leta na secteur privé shizemo n'amabanki uraba ingene bagira ingene bofasha abana baheje amashuri kugira akantu kugira bisununure ari mitahe ari ama centre de formation kugira ngo umujene aheje cyanke groupe y'abajene baheje bagomba kuja hamwe kugira ngo bagire bati batangure aka projet ari uko boronka akadeni kari subventionne katababaza cyane ari uko muri iyo programme yo yagizwe na leta bafatanije na secteur privé harimo n'amabanki hari ibihugu biri bimaze kugira ama initiative nk'ayo bibaza ko turose kandi tushobora kubibandanya ngo muri Kenya muri Malawi hariho de programme zimeze nk'uko oye
turagushimiye Professeur Leonce Ndikumana turagushimiye nawe Dr Innocent Bano ikana Lionel Ndayishimiye mukanya turasozera iganiro vyacu ariko reka tubibutse makuru twabashikije twabwiye ko abasenyeri muri Katolika muri Ekleziya Katolika mu Rwanda basavye ikigongwe kwikete bari banditse ka icunamo kigitangwa mu Rwanda itariki indwi y'ukwezi kwa kane twabwiye kandi ko umurwi w'igihugu ushinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko kuva kuri uyu mwaka 2019 utanguye umaze kawe umurwi umaze guha impunzi z'abarundi 288 ubuhungiro aha rero nshuti mwese abaduteze amatwi niho turangirije ibiganiro byacu turashimiye abaduteze amatwi tukabadushimiye na engineer eka na Jeffrey yagiranije ikiganiro turabashimiye mwese kandi mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.